Inyigisho. Urwaruka rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia baje mu kiganiro baravuze ko bifuza kwiga no gutsinda mu mashure. Benshi bifuza kuja muri kaminuza no kuronka ubuzi butandukanye. Benshi muri twe turabandanya kandi tugashika kuri byinshi. Musaza wanje ubu ni umuhinga mu by'ubuzima naho mushiki wanje ni umwarimu. Ibi birerekana ingene dufise umurava. Umurwi wo guhimiriza mu rwaruka Victoria. Naho ariko benshi bavuze ko bigeze guhura n'ivangura hamwe kubonwa no kudashobora kumenya na cyane cyane abakobwa. Benshi bavuze ko bahuye n'abarimu bababwira ko badakwiye kwitega gushika kure. Abanyeshure bashasha bagize umwitwarariko kubera bashizwe mu gushure baravye imyaka yabo aho kuraba ivyo bashobora gushikako. Niba icongereza cyabo kikiri kirongerwa, benshi mu Banyafurika bafise akaranga ka Australia bavuze ko urutonde rw'ivyigwa rubatera ibibazo vyinshi. Abanyeshuri biyumvise ko kandi habura ugufatwa mu mugongo kw'ishure na cane cane gutangira abantu bashobora kumva hahise kabo hamwe n'imico yabo nk'Abanyafurika bafise akaranga kwa Australia. Benshi bavuze ko bafise ingorane zo gutumva ko ari iwabo, ariko imfashanyo hamwe n'indemesho iva ku barimu yarabakuye inyumvo yo kwemera no kwihagararako. Biradufasha cyane iyo turonse umwigisha akuvuze neza imbere y'abandi banyeshure ko wakoze neza mu kibazo. Birerekana kuri bose ko uzi ubwenge. Umurwi wo guhimiriza mu rwaruka Tasmania. Abavyeyi b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bamenyeshejwe bifuza mu gukorana n'abashure babonye ko ari ingirakamaro mwitegura imbere ry'ababo na babo, ariko benshi bavuga ko batewe ubwoba n'ingene amashure akora hamwe n'ingorane y'ururimi. Abavyeyi b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barahawe inyumviro byubaka baranerekana akamaro k'amashure mu kuba yuguruye anabakira akabaha inkuru hamwe n'impanuro mu ndimi zabo na cyane cyane mu gutumirwa gukora ibikorwa birimo ibijanye n'iminsi mikuru y'umuco kubana n'ababyeyi. Abagize imirwi, abatanga imfashanyo hamwe n'abigisha baravuze ko gushyiraho umugambi mushasha vyari ingirakamaro mu gutuma habaho ukuronka intsinzi mu ndero hamwe n'akarusho mu bana b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Baratanze kandi interano hano y'ivyiyumviro fatirwa ko birimo kwemerera abanyeshure kuguma mu mashure y'icongereza gushika aho kumva ko bashobora kwiba ko no kongereza ubumenyi bubijanye n'ururimi. Ikaba imfashanyo nkenerwa mu mashure mato n'ayisumbuye. Gutanga inyigisho z'imyemerereso kugira abana bashasha bashobore kubona bateguwe neza. Gukoresha ibigisha bafise akahise ka muri Afurika bafise akaranga ka Australia. gushiraho amashure mu mirwi y'impunzi atanga kandi agafasha mu mutanga inyigisho z'inyongeza. Inkenero zihurirwa zakonetse mu mashure yakiriwe n'abana b'impunzi mu gushiraho imigambi mu guhuriza hamwe neza no kwamvikana n'ababyeyi b'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia no mu gutuma habaho umwumvikano hagati y'abigisha n'abarezi ku bijyanye n'ibikenewe n'akahise ku banyeshure bashasha. Nivyungikana maro ko amashure akoresha abakoze bavuze mu mirwi itandukanye nk'abahinga mu muco w'iwabo. Harimo vyinshi bitari vyiza biva mu bantu batari iwacu. Uhagarariye umurwi Western Australia.